iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Inshuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo kugwego rwa division ya mbere eka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsa n'abariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge kubijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yaratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari icyagutangaje?
Umuntu aravye ingene igikano cyo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo tumugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kikaba ikikiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi warabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje. Nibyo umuntu aragiye niganwa ryari rimeze imbere yuko bihagarara ningere ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino za z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Nico nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari wawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye championa y'Ubwongereza nicye cyatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995. Nikiye cyatumye usubira inyuma?
Ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko imigumishi yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko umugwi nk'umugwa wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye. Uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza. Wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badaji bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu kubijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze uko wagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo nabyo na wobi cyakure ariko ndibaza yuko inyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none nabyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
icyo ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari nabyo byatumye iyi myaka ibiri cyangwa itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi wari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga umugwi uje guhangana n'iyindi bikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinyi akamuntu yibaza yuko bumva mwa bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba cha Champions League cyangwa cha Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yarakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigo yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya
ndibaze yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice cya Amerikato y'urushana mu kwa 12 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ivyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City iboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League iraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ivyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu aravye ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinywe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhakarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko navyo byatumye no mu ihiganwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu aravye umumenyereza bafise Pepe Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pepe Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pepe Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ibya fair play finance byabakoze ko naho mu nyuma bahavuye bakezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wabyaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaze yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mbona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma nabivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko uravye ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugashuraba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi naco gishobora kuba nicamugaje nicagoye imigwi imwe nk'imigwi Leicester City uri mugwi wari umeze neza imbere ya corona ya COVID-19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera ingino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwina na nta muntu aravye aho wari uri naho utaguye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwa Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urina na ta uragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwana igikombe cya FA Cup kizobaha uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine uja ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya COVID-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwaka uza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Frederic Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa championnat y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
championnat y'u Faransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya COVID-19 cyugarije isi yose ariko iryo higano ryo mu gihugu cy'u Faransa rya Ligue 1 ndibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwagifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino 27 ndibaza yuko iryo higanwa ntacyo twarivuga ko kinini kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi naco navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa nk'umugwi wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icishije inguvu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin wo mu Butaliyano ukarenga ngaho ugakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko bitabujije yuko umugwa Bayern nawe ucutawukana igikombe
reka turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mugwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe c'imigwi yaraya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championa y'Ubudagi wo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championa no kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahigwe y'kwama watsinze championa imyaka myinshi yikurikiranye
ego ico no vuga kuri umugwi wa Bayern Munich n'umugwi no vuga yuko icamera utunganijwe neza ikindi naco n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu c'Ubudagi kandi urabona yuko aba bahasponsor ibige abahinduka bamari babandi ariko bashiramo uburyo bwinshi ubwo nako bukabafasha kugura bakinyi na cyane bakiri bakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura bakiri bakiri bato kandi abo bakinyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi gere rero bibaze yuko biri mu bituma uwo mugwa wa Bayern Munich umuri ku isonga w'iyindi migwi yo mu gihugu c'Ubudagi aho rero ndibaze yuko ico novuga kuri iryo higanwa ryo mu gihugu c'Ubudagi rya Bundesliga nibaza yuko naho nyine hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije nibaza yuko mu Bufaransa twavuze za Paris Saint Germain mu Bwongereza niho gushika ubu ikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yamigwanira ibikombe naho ubu iri kwiraduga ikaba bw'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri kucao zekitwa top four ariko rero ndibaza yuko mu Budagi nabonye ne Bayern Dominique iza kwisonga kuko uravye ubudasarwa buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Dominique yamiri kwisonga muri iyo igano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara
nibyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season nabantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
ekwito uraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe ingino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma ikindi nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugutsinda kubera iki kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiravye nk'umumenyereza Francis yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Nyakroasiya abirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza kugafasha uwo mugwi ntiwigeze utsindwa na rimwe ivyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina ingino 71 udatsinzwe urukino na rumwe ni igitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri za ngiro tugaruka ko mukanya utari utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi ivyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyo mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi wi Juventus ariwo nawo wama watsinze championa umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cha chimigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya aho utavyifashemwo neza mu Butaliyano nsubire mbazi ico kibazo byabyerekana ko championa mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi imigwi igeregeza kuyi kura muri ico kibanza umugwi uriko usa no witunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma championis insinzi zayo
cyambere nibaza yuko ari bya bimitwa ariko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus idakina ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyani hanyuma ikindi nacyo gicakiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubundi yaboneka yuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanzwe urabona akaranga mutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano. Urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu, bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa mu Butaliyano. Ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bafise n'indoto zo gukinira iki zo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu. Uwo nawo ni Juventus de Turin. Uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazimbye no kugura abakinnyi bahembwa menshi, ndibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa Juventus de Turin, ndibaza yuko nabyo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye. Ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwaje kubura igikombe, kuko gushika ubuhiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi wa kabiri. Hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangiza uri mu kibanza cya gatatu. Ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa rya mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano, kimwe nka AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, ariko nta uyu mwaka buri iyo migwi ya AS Roma ya Milan AC ya Napoli natwe nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere, ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi. Novuga yuko iyo kuyagerageza yiyongera ingufu kugira rero yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikiranye. Ibyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingeri iryo higanwa ritunganije nibyo by'uburyo niko buguma buza ku isonga, kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi umukinnyi novuga yuko baguze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa ya Juventus de Turin kandi ni nawe yinjije ibitsindo byinshi n'uno mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma. Kandi mugini bavuga ati uwo mukinnyi ashaka ko aramenyereza ariko raba mubashije azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi.
Yego, reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya championnat muri iyi season, naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi yavuyemo kare ukuwemo na Manchester City. Uyibona gute iyo championnat uko byagenze championnat yo muri Espagne?
Shampiyona mu gihugu cya Espagne ya La Liga ndibaza yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri. Imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira, nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona. Ivyo rero ni vya bindi nyene hose ugusanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma buza imbere mu bituma imigwi itsinda. Ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera covid 19 Barcelona yari ku isonga, ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijajara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina. Ariko urabona mu nyuma inyuma ya covid inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid yakinye inkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe. Hanyuma muri Barcelona bibukunje. Ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye ni imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi, kiretse yuko umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana. Ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniwe.
Hari abibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City, niko mubibona?
Ibyo kuri jewe nabyo ndi mu akurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa cyo higanwa cyo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu aravye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City urazi ko ari watsinze Real Madrid mu kino wa mbere wa weekend finale hanyuma icyo no vuga uwo mumenyereza zimeze Zidane ntiyarazi yuko n'iyo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yaje kwisonga indwi zitari nke hanyuma ndibaza yuko umuntu avuze ukubonye yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine biraboneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko gukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga inyere bazokina amahiganwa yaheze nibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe nibyo yari afise intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League nibyo yari yagerageje nacyo nyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo ma championa nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemo kikaya tebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca tangura buno nyene sezon zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana nima ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura sezon shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ego ibyo birumvikana urabona yuko hari nk'imigwi ubunyeni irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo iri kwiragerageza kwiyubaka gushasha nicyo gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanga imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu iri kwikinisha aba bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona abatariko baranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera ko mbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID-19 ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabiza ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi ico gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyo nyine sinzi ko twocitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka urazi ko twari tumenyere yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko ingene ubu byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nibyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu ngiro z'igice cya kane gishyushye hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino zo kuva muri weekend finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategekanya bategekanya kuraba yuko kuva mu biro z'igice cy'umunani gishiri cyanyuma bonza barakina kujya bakinye izinkino ziherutse kurangira. Hama ibyo navuze bijanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ibaze uko nabyo nyene bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi. Navuze yuko mu Faransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye. Kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose wo kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi ihiganwa ryabo niryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyene ryatumye ihiganwa ryabo rirangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu ihiganwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashyitse yuko ari heza. Bayern Munich yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawo nyine n'umugwi yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Ndibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, ndibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza, ndibaza yuko waruhiye gutahukana igikombe. Uwo nawo ni Bayern Munich, uwavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona, ndibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje? Nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Uriyavye nk'uko metse kenshi bakunda kuharura ubukomezi bw'umugwi baravye ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahigwe ku tahukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishize cya nyuma. Barcelona yoyo yakorewe sinzi ko nokwita yiti rya kurambi yandagajwe n'umugwi wa Bayern Munich bintu ngira gushika uno munsi atawutawura ingene byagenze, ariko byarabaye. Warenze igice cya kane gishize cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze Juventus de Turin nayo nyine nibaze yuko ari mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon. Ndibaza yuko ivyo navyo nyene biri mu bitangaza byabonetse muri izi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa uwundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhabwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City icyo cyaratangaje abatari bake, nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wariyo wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Faransa. Hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu c'Ubudagi nawe nyene wigenjeje neza kugarukira mu nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain uravye ingene wiyubatse, uravye agaciro k'abakinyi ukinisha, urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa naho byahakuye byanga ku gatsi ka nyuma.
Naho ku bahora bibaza ko shampiyona y'Ubufaransa ari shampiyona y'umugwi umwe ari Paris Saint Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo shampiyona itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo c'inguvu zayo kibonekera. Abavuga ko shampiyona yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yavyifashemwo imigwi ibiri yo mu Bufaransa igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko shampiyona y'Ubufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri.
Ibyo ntibaza yuko atariko babiri kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanye ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose le cinq grand championnat majeur ni ibyo ubwo rero urumva yuko atahubwa yuko iryo higanwa ari ryoroshe kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuba irya mbere iyo bariye irya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye higanwa ryo mu Bufaransa n'higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga higanwa ryo mu Bufaransa risumba higanwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora bakinyeshi igihugu cy'Ubufaransa imigwi ka yose igurira abakinnyi bazimbye mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakiri bato raba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe ubu ni umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye ngo wa Manchester United mu kwitwara neza mu kino Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba aba n'abandi bakinnyi ariko bajya mu gihugu cya Espagne naba Dembele ni umwe mu bakinnyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamworoheye
ntabuciriyemwo n'ivyo nkumbi migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais niho ama ekipe yo hanze agurira abo bakinyi nk'ubu umukinyi wo muri Olympique Lyonnais War nimba narivuze neza iryo zina n'umukinyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iriko irarondera kubera n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinyi aherutse kutorwa nk'umukinnyi yakinnye neza mu higanwa ryo mu Bufaransa umunyanigeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura abakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tuta ry'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademiya amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinnyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinnyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none rero uko ariko arigenza aba batoriso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwarira ibikombe bakiye bavuye kuciye mu higanwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'igindi cyane ariko turaba n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille iracakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ivyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibesha ahubwo turashobora kuzorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro c'abakinyi bakinayo caduze
nivyo ariko uravuga ngo uwo mukinyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri academy muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu kwageze kuri uko rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaze yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinyi gushika no munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinyi arimo nibyo n'umukinyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa Persice ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rero abakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyane ba Arjen Robben ibaza yuko utoba wiheze na gatoyi kuko n'umukinyiza n'umwe mu bakinyi ibaza yuko mu minsi za ibigwi isohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Dominic uwo mubaha kuko Bayern Dominic ni n'umugwi udakunze kuboha abakinyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane harimo utanze ayabona
nkuko bivuze kuba mu gice cya nyuma cigana imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ari we yari yagiye gutangura. Byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike, nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri icyo kintu, kurabona niwe yinjije igitsindo n'umutwe.
Ibyo nibyo nibyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain. Nibyo atari gitangaza abatari bake twari twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich, ariko ndibaza umuntu araje n'umukinnyi umwe ku giti cyiwe. Nibyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba igitigiri cy'abakinnyi Bayern Munich n'abo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga, biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Niwe bakinnyi mugu wa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri ni miliyoni zirenga amajana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo, ugacura aba n'agaciro k'abakinnyi umugu wa Bayern Munich ukinisha ucuna yo kwari ubudasa bunini. Burya amafaranga aratanga byose, amafaranga aratanga insinzi kujya atanatanga n'ubuzima. Ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar. Hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza. Hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura, wabonye ko nk'umukinyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise. Turaba n'umukinyi Jerome Boateng ibice 80%, biraboneka yuko uwo mukinyi atakibanza gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka. Harimo kacuraba abasubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura, ariko muri Bayern Dominique kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojamo nko muri Paris Saint-Germain. Nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura. Ibyo rero ndibaza yuko kwako ndibavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira. Aho rero ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ku rupapuro ku bijanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwi
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe.
Icyo cya disipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose. Umugwi yose udashoboye gushyira disipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye. Gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko ubu bwose ubukeneye.
Tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain uri kuravuga ko mu gwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru baguze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru. Kuba mu gwi Paris Saint-Germain byari bibaye irya mbere ushika mu gice cya nyuma cy'iganwa ry'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana, ntibashoboreye bashitse mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe. Ni ikihe bikubwira? Ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira
mu masezon akwirikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cy'anyuma ubiritegereje
nibyo ikovuze nico hawo bakinyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere no buhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko arabakigushura umunsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategerezwa gukora nibyo ubiraje nko muri Bayern usanga ari ekipe ni ekipe ni n'umugwi ntabyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi nka bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose umumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye bya nkanaho bafasha abandi bakinyi gutsinda ntibashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nawe basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushika no munsi muri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
niho ndashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain ubu mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finale fungure reka turindire turabe ibyo mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushika aho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona kwimbere yaho yarabivuza arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe n'uko ibintu biriko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mugwi Barcelona ko agiye ubu atankeka n'icyo coba gitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo kwimbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
mukinyi numwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi mu nkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidateye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend final card na demi finale ni rya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye amahirwe ya nyuma umugwi ugacutsinga ibitsinda umunani urabona yuko ni uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nayigire ngira kuva ibyo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze gukora inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zijya mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero ndibaze yuko bishobora guhindura umugwa wa FC Barcelona ku vejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi kumukinyi we canke kubakinyi babiri nibaze yuko ariko sari dasanzwe umugwi uwari wose ubikoze ubicho ushobora kugira kwingaruka mbi ubu rero nico gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona na umukinyi wa Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi aza gusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukino udafise Lionel Messi kuko uragiye muri iyi myaka novuga itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukinyi Lionel Messi mu kibuga ibice 75% utegerezwa gutsinda cyangwa wibaza uwo mukinyi avuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasa nkuko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ubu basha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari n'abavuga ngubu ko ato bafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga buseme nivyo canke barakavya
ivyo nibaza ko ari byo tajya ari umukinyi amara imyaka muri ekipe ugasanga asigaye afatwa nk'akamana muri iyo ekipe barakubwira tuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi ba Iniesta Lionel Messi niwe yasiga afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akina cyangwa adakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvanamo umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo kandi biravugwa yuko ari wabwiye umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyane mushyire ku ntebe ntatangure hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann arahirahira bikore agushimi itsinda bigaragara imbere ya Lionel Messi ubwo nyine uzabona ariko aramumenyereza kumbura amubwiye ati kuramo ariko baba umumenyereza Coman araje ashitse afata abakinyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafise muri ekipe ya FC Barcelona aho rero uwa mbere yirukanye Suarez Lionel Messi ati umugenzi wanjye mu butwari zinde zosubira guha imipira ninde zosubira kumva imipira nk'iyo Suarez yahorama aho rero akabona yuko kamubanye aba abakinyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal nivyo muri ino zirongino za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ivyo rero Messi ngiye byamunejereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe iby'inkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya ari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe iby'inkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwariko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza
Barcelona ugwitwa kwita ngo abanyagihugu so mu gwa abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikingo hanyuma ibintu bihinduke ngo biravuga ivyama birahagurwa mwo ivyamatora yabarongora uwo mu gwa FC Barcelona ibintu biri mu induru uwo mbengo ni vya bibazo ni amatora aja yindi vya politiki hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati ugwe na gashapu ariko tumenye ko atari ibyambe umukiri wa Messi yatanguye abona yuko mu gwa FC Barcelona uri mu marembera mu nyuma avuga ati jewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kiriza mukiri y'umwakuza yewe ndo cyasezerera FC Barcelona ibyo yara byase subi kuko imbere y'igiherase kongera amasezerano muri umugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramubwize akamana muri ekipe wewe yaguma mbwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe nga muri FC Barcelona ariko umukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane birajyana gutsindwa ibitsindo umunani umara amajwi ukuri aho nibaze yuko nawe nyine atarira gusema arabona yuko FC Barcelona atacyo icyubakiye ko wewe kandi aracyakeneye yuko izina ryawe rimaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi adashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubuye watanga imihoho ariko ubu rero byamaze kwemezwa kese yuko uwo mu perezida Bartomeu ahaguma cyangwa abaho Lionel Messi nawe ni yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri inde
wirabye ishavu ahanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vesere ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mu gisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kugahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politiki ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myiyerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufise ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa ari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'ibindi bigwi biri kuyamurondera
mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya ama champion twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramwe ibintu bisa n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramwo amajwi y'abarorerezi n'ahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho ikiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kizo bakiko kigabanuka bashobora kurekura abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanije gutyo ishusho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cha COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amuhino zimwe zimwe batanguye kureka abarorerezi ngahe Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yamaze gutangaza icyese yuko ko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League mu rukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 200,000 bemerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo nkino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Turabashimiye cyane yari utumire wacu Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zereke inkino akaba aherutse no kugurura iradio yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba wasuruka twibutsa izina ry'iyo radio kuba ariko batukurikirana
ni radio Africa for Hope hanyuma kandi tukaba tumaze dufise n'ikiganiro kidasanzwe cy'inkino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope inkino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'inkino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika.
Hamwe bo bashaka nko kubakurikirana bakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 99 cyane kuri uburyo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi bwa tune in ni GNF 94.9 aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zereke inkino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.